radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Chuti zacu mwaramutse neza, ni Thomas Kamirindo basubiza. Uyu munsi ni kuwa gatandatu tariki ya 11 ukwezi kwa munani umwaka w'ibihumbi 2018. Turi ku mirongo migufi metero 25, metero 31 na metero 41 kugera saa 2. Mu Rwanda kandi mudusange no kuri FM 104.3. Turatangirira ibiganiro n'amakuru, turakomereza ku kiganiro iwanyu mu ntara, naho saa 12 ni ikiganiro cy'umuziki gususurutse. Amakuru rero, muri Zimbabwe ishyaka MDC rya Nelson Chamisa ryarayirigejeje mu rukiko rurengera itegeko nshinga ikirego cyo kwanga ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye ku itariki ya 30 y'ukwezi gushize. Umwe mu banyamategeko benshi ba MDC bajyanye dosiye, Tabani Mpofu, yabwiye abanyamakuru ko batanze ibimenyetso byose byerekana ko amatora yabaye mu bujura. Naho Chamisa yatangaje kuri Twitter ko bafite icyizere cyo gutsinda. Ku ruhande rwe, President Emmerson Mnangagwa avuga ko abo yatsinze babura ubupfura bwo kwemera ko batsinzwe koko. We yemeza ko amatora yabaye mu mucyo usesuye. Mnangagwa wa ZANU PF yatsinze n'amajwi 50.8%, naho Nelson Chamisa yabonye amajwi 48.3%. Ejo wari umunsi wa nyuma kuri buri wese washoboraga kuregera urukiko. Urukiko rurengera itegeko nshinga rero rufite iminsi 14 kugira ngo rube rwatangaje umwanzuro warwo. Noneho tujye mu Burundi. I Bujumbura hateraniye inama mpuzamahanga y'abashingwamanza, ni ukuvuga abavoka, bararebera hamwe ingorane abashingwamanza bakiri bato bagira mu mwuga wabo. Ni inkuru ya Evariste Nzikobanyanka.
Mu ijambo ryo gutanguza iyo nama ihuza abashingwamanza baturuka mu bihugu bitandukanye, umushikiranganji w'ubutungane bw'Uburundi yashikirije ko uruhara rw'abashingwamanza ari ntangere mu gisata cy'ubutungane. Umushikiranganji Laurentine Kanyana abisigura muri ano majambo.
Le rôle de l'avocat est incontournable dans l'édification de l'état de droit. C'est en ce sens.
Umushikiranganji Laurentine Kanyana avuga ati uruhara rw'umushingwamanza ni ntangere mu kubahiriza amategeko mu gihugu, ni nacyo gituma ibwirizwa shingiro ry'u Burundi ribaha uburenganzira bwo guserukirwa mu rwego rukuru rw'ubutungane. Reka mbere n'inzego abo bashingwamanza bahurikiyemo zarashinzwe kandi ziza zaremerewe gukorera ku mugaragaro. Izo nzego kandi zaratunganije amanama menshi yo kurabira hamwe ingene umwuga wotera imbere. Abashingwamanza bakiri bato bitabye iyo nama mpuzamakungu basanga koko bafise intambamye nyinshi. Diane Kagwiza ni umushingwamanza w'umurundikazi yitabye iyo nama, avuga ko kugira ubu umushingwamanza bitoroha.
Mugabo ikigenda kugora si ukwinjira mu mwuga, baraguha urutonde rw'impapuro umuntu ategerezwa kurondera, uhejeje kubironka barakwakira ukaja muri sentare hakurahiza ukaba umushingwamanza. Ibikurikira nivyo biba bigoye bikaba byoroshe namba, kuko hariho amafaranga umushingwamanza ategerezwa kwamatanga ku kwezi, akagira aho ategerezwa kuba afise ibikoresho akoresha umwuga. Hanyuma rero abadukurira mu mwuga bahamaze igihe nabo, kuko turiko turagwirirana biragoye ko bashobora kudukurikiranira rimwe twese.
Ku kibazo cy'uko hari abashingwamanza boba bafumbatishwa uwo mushingwamanza akiri muto, ntabihakana. Kagwiza asanga amanama menshi ariyo yotuma ako kageso karanduranwa n'imizi.
Icyo ni ikibazo burya kitari no kubashingwamanza gusa, kiri mu gihugu cyose kandi no muri Afurika hose, kandi ni ikibazo kitoroshe cyane. Ariko rero iyo umuntu atariga ingene ategerezwa kwifata, iwacu tubyita deontologie, ataramenya ingene yifata biramworohera kumengo yogira nk'abandi. Ariko dufite n'amategeko atugenga amubuza cyane rwose gukora icyo kintu, burya yaba twaronka ababitubwira ngira ngo twofuta benshi. Ariko muri ntu mbere y'uno munsi n'ibindi ngira ngo izindi nkoranyo tuzoguba turiko turagira, tuzoguba turiko turakivuga kugira ngo bashobore guhindura ibyiyumviro bave muri izo ngeso zitari nziza mu mwuga wacu, hanyuma bashobore gukora umwuga nk'uko bikwiye.
Leta y'u Burundi ivuga ko ishyigikiwe urwaruka n'abo bashingwamanza bakiri bato barimwo. Mu ijambo gicegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu yitabye iyo nama, yagarutse ku kamaro k'urwaruka mu guteza imbere umugabane wa Afurika. Gaston Sindimwo icegera ca mbere cy'umukuru w'igihugu.
Dois le rappeler le gouvernement du Burundi que je représente.
Kastos Nimwati nagira nibutse ko leta naserukiye iha agaciro ntangere ku ruhara kugwaruka no ku kigwa cy'amategeko. Nico gituma iyo leta yansabye undayiserukire muri no nama ihuza abahinga mu by'amategeko. Twese turemeza ko Afrika itotera intambwe ugwaruka rushizwe ku ruhande mu gikorwa cyo kurandurana n'imizi intambamyi zihari mu bisata bitandukanye n'ubutungane burimo. Abashingwamanza barenga amajana 250 niyo bitavye iyo nama mpuzamakungu y'Ibujumbura izomara iminsi ibiri mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Burundi n'u Rwanda nibyo byaserukiwe. Ibihugu bya Guadeloupe, Haiti n'Ubufaransa biri mu bihugu byitabye iyo nama bivuye hanze y'umugabane wa Afrika guhiganwa mu mwuga no kubahiriza amategeko ngenderwa ko nico civugo c'iyo nama igira kabiri kuva hashinzwe urunani mpuzamakungu rw'abashingwamanza Bujumbura. Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
Evariste, urakoze. Noneho reka Diane Ndonse akwakire atubwire ukuntu nyuma yo kuduza igiciro cy'igitoro na mazutu leta yazamuye n'igiciro cyo kwiyunguruza mu gisagara cya Bujumbura no mu ntara zo hagati mu gihugu.
Amafaranga 20 niyo yongerejwe kubahora bariha 380 mu gisagara cya Bujumbura, nayo kubafata ingendo zo hagati mu gihugu hiyongera ko ibice 5% kuyo bahora bariha. Ibyo bikava ko igiciro cy'igitoro cyo mu bwoko bwa essence cyadugijwe ku bice hafi 60%. Bamwe mu banyagihugu bavuganye n'Ijwi rya Amerika bo mu gisagara cya Bujumbura babona ko nubwo biruko ibiciro byo kwiyunguruza bitari bikwiye guca vyiyongera bafatiye ku buryo bwo kuba kwabo.
Kuduga kw'igitoro bitashye bidugana n'umushahara nawe n'ingorane urumve twege turi ibintu bizimbye mugabo na twebwe umushahara utaduka.
Uri kurarabu ngene hameze ihu ngene kimeze nyene ubukene bari mu banyagihugu. Uwo nari byiza kuduza cyangwa bugabanya.
Bugabanya.
Ubabwire ati mwebwe no kubera ubukene butabashikira. Muza kuraba nk'abanyagihugu batubatu ngene bamerewe kandi bo biyo bahora biyunguruza. Mwugabanya.
Kukaba nkako muhinga mu by'ubutunzi Salomo Sabimana asigura ko iryo duga ry'ibiciro ritabangabanganywe n'ubushobozi bw'abaguzi.
Fatiye ku biharuro byo mu mwaka uheze cyangwa mu myaka iheze usanga muri rusange ubutunzi bw'igihugu buduga ku bice biri hafi cyangwa munsi ya 3%. Ugasanga ibiciro nabyo dufatiye nko ku mwaka 2016 ugasanga biduze ku biciro 6%. Bisigura yuko naho bifatira muri rusange biyanika yuko ubushobozi bw'abakuzi urugero ruduga mu ruguma riruto ugenze n'iduga ry'ibiciro naho bira muri rusange uravyuti mbega cewe wanje navyo nyene ubushobozi bwo kugura fashe ku mwaka buduga kangana kangahe birabonaka yuko ubwo rugero rw'ibiciro ruguma riru niganje n'uburyo bw'abakuzi.
Ni mu gihe n'ibiciro byo ku masoko ari ngombwa guca biduga. Uyu mudandaza usanze mu isoko yo mu Kinindo ahavuga ko ibifungurwa arangura bitugirijwe uburyo bwo kubyunguruza abwirizwa kongereza igiciro cyabyo.
Kubera deplacement bayiyongeye nawe utegerezwa kuduza kubera igiciro kiba cyaduze cya bisi.
Igiciro cyo kwiyunguruza cyaheruka kuduzwa ku 70% mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka. Uku kuguma kiduzwa abiyunguruza n'amamodokari bavuga ko abakora akazi ko kubunguruza bikika mukiza mukongereza ibiciro ku bisanzwe bizwi n'amategeko.
Iyo ibitoro biduza urumva barikika mukiza baca baduza ibiciro bakaturengereza ko amahera menshi ucumenga niyo business baronse umenga ibitoro byoduga kuko baca bikika mukiza bakaronka amahera menshi bakatuvuna niho bimanuka baguma bavuga ngo ibitoro byaraduze bakaduza nk'amahera menshi murumva ngo bagenda ku 5,000 ukacu genda ku 5,000 urumva umenga igitoro mbere ni deja n'ukimuguriye uca usanga bibiri ni menshi.
Umuyobozi mukuru w'igisata cyo gutwara abantu n'ibintu muri ubwo bushikiranganji Consolateur Nitunga avuga ko bagerageza gukora amahimiriza kugira ngo igiciro kizwe n'amategeko cubahirizwe.
Turakurikirana neza ko ibyo biciro biba byashinzwe bikurikizwa. Ibyo turabikorana n'abajejwe igipolisi hirya no hino kandi intwaro itasigaye inyuma. Hanyuma n'abajya bari mu mashyirahamwe yo gutwara abantu n'ibintu turabasansibiriza kugira ngo bamenye yuko ikurikizwa ry'ibiciro tegereza gukurikizwa.
Kuri ibi bijyanye n'iyubahirizwa ry'ibiciro byo kunguruza abantu umuhinga Salomo Sabimana abona ko hari bikwiye kujyaho kugira ngo byorohe kugenzura ko ibiciro bikurikizwa.
Cancana nibaza yuko igikomeye ni itunganywa y'ingene abatwara ibintu n'abantu bimenyekana ingene habakorera ingene bari hisha umuntu akavuga ati turavye umuntu avuga ngaha atanamaheraye nico kimwe n'ibi by'amataxi nibaza ko hari ibintu bishoboka ko abantu batera imbere umuntu avuye muri kazi aja muyi akamenya ati igiciro cashinzwe niki naho iyo bari ko aravugana n'umuntu atwara taxi akamenya ahera kuva kujra naya hanyuma akabaho uburyo bw'ukontrola kuko uburyo bw'ukontrola butariho hari abaca bikika mu kiza akaraba imbuga afise
izi nkurikizi ziduga ry'ibiciro by'igitoro bamwe babona ko zisa naho zishobora kubandanya zibonekeza bafatira ko ubushikiranganje bw'amasoko ntanga nguvu budatomora neza uko igiciro kiri ku isoko mpunza makungu ni mu gihe kuva mu mpera z'umwaka uheze ubukene bw'igitoro bwakomeje kwibonekeza ku mvo zitaraje habona ibujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
bagenzi bacu Evariste Nzikobanya nkana Diane Ndonse murakoze kuri aya makuru mutugejejeho nshuti z'ijwi rya Amerika noneho n'umwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara ikiganiro cy'amakuru yo mu ntara z'u Burundi no mu nkambi z'impunzi z'abarundi
iwanyu mu ntara
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongire ndabahikaze ikiganiro cyacu turagihera mu by'uburimyi hanyi dogari mwishu marimye bigitegwa cy'umuceri bo mu ntara ya Bubanza mu Burundi bavuga ko kuronka ifumbire kuri bo bisa nko kuronka umuzi wibuye usivye ko bayigura amafaranga y'umurengera n'itegeko riho uburenganzira bwo gucuruza ifumbire abavyemerewe na leta gusa naryo ngo ntibiborohereje rigatuma bahomba ibindi na mugenzi wacu Diane Ndonse
Uyu mwaka uheze w'imbura ry'igitegwa cy'umuceri ntiwagenze neza ku barimyi bacu bo mu ntara ya Bubanza uretse ko watwawe n'imyuzurira y'amazi kuri bamwe abandi baritwa nuko bakoreye guhomba kubera batashoboye kunguka nkuko bari bavyiteze uko guhomba bavuga ko kwavuye ku bukene bw'ifumbire bwibonekeje aba ni bamwe mu barimyi bico gitegwa
kandi dufite ibyizigaro ko tushakora ifumbire yo gufumbira ariko twarabuze ifumbire abenshi bonye bari ifumbireje kubera ubukene nta mwimbo twiteze kuzoronka kubera ko twahebuye ifumbire nk'abari bagize itombora mu cyari ntutwaga
iraduha ifumbire mugaye za kuyiduha igihe cyagiye cyarenze mugaho leta ikomeze twizeje ubuciza tugategereza tukabura
yabaye mayobera aho gize ngo yironke naho yigura ibeje umurengera naho nyine uronsa aho gacisha bakayifata cyo mushyira umuntu shaka na bifamwe imbere
ugejeje umugambi wo kwegereza ifumbire abarimyi ku giciro kitavuna mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi Prosper Dodico avuga ko aba barimyi batarira busema
imyidogo y'abarimyi kuri sezo duhegeje irumvikana ko harabaye tubazo twatumye utubazo twishye tutatuvuye ko twatumye hariho ifumbire iza itevye ariko rero tukamwizeza yuko ubu ingingo zamaze gufatwa yuko ifumbire yaka gatasi izoshika kare
ariko rero igitangaza aba ni ningene leta ivuga ko ifumbire ikena mu gihugu ariko ikaboneka mu badandaza
turabona iyo fumbire nyine leta itanga ni igurishwa muri ayo mangazini ariko nubwo igurishwa muri ayo mangazini kandi iba yarabonetse mu giciro gitonya uko bace batuzimba
uyu numwe mu badandaza bato bato dusanze muri zone mitakataka ya komine Bubanza atangura yishura ku kibazo cingene aronka ifumbire
yo byashitse leta ikaba yayizanye iraboneka
umwe mwitora he
hariho nk'abanyagihugu bashaka kuyigombora ugasanga ntibayi koresheje bayimare hanyuma agashobora kukazana gafokamo cyangwa tubiri dutatu katumugure hamukadushira uko dutereka kazurahereza bake bake bajya badatwara duke ku kiro kanusu cyangwa turo tubiri dutatu niko twe tuyironka
iyo bangu itarekuwe ko babadandaza bayidandaza ayo makuru haramwe mufite
sima buragoye mu makino gihe hariho nk'ibintu byinshi bimwe umunyagihugu usanga babimugwanya ariko akarabati n'ubundi no gupfa ndapfa n'ikigoyi ugasanga abaye nk'uwiyahura
umufuko w'ibiro 25 wo mu bwoko bw'ifumbire ya DAP URE NPK na CASER ugugwa hagati y'amafaranga 25,000 muri leta ariko muri aba badandaza ukagugwa amafaranga 180,000 mbere abarimyi bakavuga ko hari n'igihe ushobora kugugwa ayarenga 100,000 ahanini akaba ari naho havuye uruhombo kuri aba badandaza nkuko yabivuga
kuvuga hageze mu gihe cyo kwimbura naronka
nk'umuliyoni n'amajana 25 muliyoni 5 mugubu nk'uno mwaka ho nyene nkontoroye ukuntu ifumbere yaduze nasanze ndose ibihumbi amajana 650 mwirobo ncasanga nanje nakoresheje umutahi wanje ncasanga nakoresheje ibihumbi amajana 6 nkuvuga narakontoroye mu rugo ncasanga ndose ibihumbi 50 gusa nkuvuga umugore nta n'igikwembe no mwaka namuguri
nubwo biruko itegeko inime rimwe agakwego ubusa 5 cyo kuwa 12 kwezi kwa 3 ku mwaka w'ibihumbi 2010 mu ngingo yaryo ya 12 ridabuza urudandazwa rw'ifumbire ruciye mu minwe y'abacuruza muri rusangi kugira ngo ishikire abarimyi bisaba ko baca kuba barongoye mu ntwaro kugira ngo babashikanire intonde n'amafaranga barishe mu makoperative itanga mu gihe rero hagize uyifatanwa Prosper Dodiko ajeje umugambi wo kwegereza ifumbire abarimyi avuga ko mu gihe adafise ibisabwa n'itegeko yategerezwa guca yakwa igashikirizwa ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi
uruhusha rw'umushikiranganje n'impapuro zerekana yuko iyo fumbire yakontorowe no vuga rero yuko umuntu wese afise ifumbire kurashuruza basa kumubaza ibyo bintu bibiri atabifise aba ari hijya kose y'itegeko gushika ubu hari igihano cy'uko umuntu afatanywe ifumbire itari muri zo nzira zitatu nababwiye idafise bimwe bibiri bisabwa yuko bace bayifata bakayimutwara muri cyo gihe ntacaheza abazi bace bayisubiza ubushyiranje buri n'ubworozi nabwo bace buyiha abarimyi ku giciro leta yamaze gushinga kijyanye n'ifumbire y'uwo mwaka
aha rero bamwe mu bajeje intwaro bavuga ko batazi iryo tegeko niko itegetse Jacques arongoye zone mitakataka ya komine Bubanza
ndo misanzwe hari abadandaza babasanzwe bazwi ko bayidandaza bije amategeko kandi bafise ibibanza bizwi cyane nabandi rusanga bayirondera ukuntu buryo bwa magende bayikuye ubujumbu aho rusanga bitizana bayidandaza mu bibanza byabo bibaye abaye bitobito mugo bisanzwe ibi ntiturabona gose ko abo bantu hari kibabuza kuyidandaza kuko twabaye bwamenye ko bibuje ko bayidandaza tubona bayidandaza rero tubaza kutangone za cyane zari
abarimyi basaba ko ifumbire bashikira igihe kiri majya gatasi ko muri uku kwezi kw'icyenda kitararengana ibyo bakabona ko byo barinda kuzimbwa mu bayidandaza kuri magendu
leta nuko yogira akigoro ikazira dusikiriza ifumbire mu gihe cya kare no kuvuga nka twebwe abarimyi tujeje amaso leta tuyahanze leta no kuvuga leta iduha ifumbire kare natwe abarimyi turashaka guhakora koyoko nk'umukwezi k'umunani nk'umwe y'ukumunani nk'ubu tuba twamaze kuronka ifumbire kubera tuba twatanguye igihe cy'irima
mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi bavuga ko abarimyi ba mbere bazotangura kuyironswa uko kwezi kw'icyenda twimirije tumenyeshe ko intara ya Bubanza izimbere mu ntara zo mu gihugu zirimo igitegwa cy'umuceri ku bwinshi mu ntara ya Bubanza Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Yene ndonse arakenuye mu gihugu cy'u Rwanda naho abanyagihugu ba mu gisagara ca Kamembe kiri mu burengerazuba bavuga ko iciro vy'ibiribwa bikomeza kuduga abadandaza bikika mu kiza bitwaza abaza gusuma muri ako karere baturutse muri Kongo mugenzi wacu Temistocle Mutijima harakomeza ni inkuru ku buryo burambuye
kuwa gatandatu yarari kugushaka no kuri bibiri yabo
n'ukuri yanguranirese
Ibicuruzwa abaturage bavuga ko bihenze cyane ni ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi birimo inyama ibishyimbo imyumbati ifu ndetse n'imboga mu gihe bari mu mezi impeshyi akunze kubonekamo ibiribwa byinshi hirya no hino mu Rwanda aha mu mujyi wa Kamembe ho bitandukanye n'ibyo kubwaba abaturage ibiribwa ntibyakabaye bihenda kuko uyu mujyi wa Kamembe ufite ibyaro byinshi biwukikije bikorerwa mu buhinzi n'ubworozi Impamvu bo bakayishakira kubakiriya bava mu mujyi wa Bukavu hakurya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hano ahahira abakongomani benshi cyane ubundi abakongomani badatwara nk'ibintu by'imyaka ibishyimbo ibijumba n'ibindi byinshi nk'inyama usanga abakongomani aribo tubona aribo batuma ibintu bisa naho bikiri igice cyo hejuru
kubera ko nyine baza ari benshi kandi n'amasoko n'abaranguramo hano mu isoko haba ari benshi hari abaturuka kure n'abo bakongomani bakaza kurangura ibintu niyo mpamvu ndabivuze
bose baza kurangura ibyo bijumba ibintu byinshi n'imboga n'isombe bari kurina n'umishogoro bituma nyine bizamuka ibintu ntibiboneke nyine neza
icyakora iri zamuka ry'ibiciro by'ibiribwa kuri bamwe ngo ryanareberwa mu ndorerwamo y'imibanire itifashe neza muri iki gihe hagati y'u Rwanda n'u Burundi kuko nta bicuruzwa bicyambuka ku mupaka wa Ruhwa bivi Burundi ngo byerekeze Bukavu
urabona ko mbere abakongomani hari igihe bajyaga guhahira Burundi none ibiryo by'u Burundi byagumye wapfa bikiva i Burundi bijya Bukavu ariko abazi Bukavu baraza bakayihahira hano urareba nk'ibishyimbo n'ubu turi mu mwero w'ibishyimbo ariko ntiwamenya ko ibishyimbo byiza kiro ni 400 500 kubera icyo abakongomani baraza bakabigurira hano biri hanyama ubu mugenzi wanjye avuze inyama araza bagakebesha imbuzi bagateruza bakajya
ku ruhande rw'abacuruzi b'abanyarwanda hikamembe bariko ni nyungu ndetse usanga bani n'icyashara bagiteze kubaguzi bava hakurya y'umupaka kuruta bagenzi babo b'abanyarwanda
nibo baduhahira kuko iyo batari kuduhahira ibintu byose birahomba
nyungu kuko abanyarwanda nta mafaranga bakigira duhahirwa n'abakongomani
umukiriya w'umunyarwanda bahaha ibiro bitatu ariko umukongomani adashaka ibiro jana kuko naba akeneye inyungu agiye gucuruza
nibyo kidufasha hanini none se twe twabizana nyine tukanabyigurira bari baturuka ibukavu n'abakiriya kandi nabo tuba dukeneye
icyifuzo cy'abaguzi b'abanyarwanda mu isoko rya Kamembe ariko nuko leta yagigena ibiciro ku biribwa bimwe na bimwe ku buryo butabangamiye buri ruhande
turasaba leta ko yaduha ibiciro bihoraho bitatugoye yenda bitatuma nabo banyamahanga babihosha ariko natwe abanyarwanda twebwe tukabibonera hafi
icyakora inzego z'ubutegetsi aho rusizi zo zivuga ko kugena ibiciro bidashoboka kuko igiciro kigenwa n'imiterere y'isoko ubwaryo Bwana Kayumba Ephraim ni umuyobozi w'akarere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Iyo abagura babaye benshi, icyo gihe birumvikana ko igiciro kirazamuka. Iyo kizamutse rero hasigara iki hasigara ku bushobozi bwo bangwe se ba bantu bose bagura uko bajya ku isoko bose ntago banganya ubushobozi. Rero mu kugikemura nk'ubuyobozi bw'akarere n'ukongera ahubwo ibintu ibicuruzwa bijyana ku isoko. Icyo gihe bizahazabaho kuringaniza ikigero cy'abagura ndetse n'abazana ibicuruzwa none wena n'igiciro kibe gishobora kuba cyamanuka
kuba inzira ya hafi ku baguzi b'ubukavu bajya guhahira i Burundi ariho umupaka wa ruhuhuza u Rwanda n'u Burundi isa naho ifunze kuri ubu kuko nta bicuruzwa bikihanyuzwa nka mbere bigaragara ko byatumye abaturuka i Bukavu basigarana isoko rimwe ryo guhahiramo ariho umujyi wa Kamembe Iba ariko birakomeza kugira ingaruka ku bamikora aciriritse ku ruhande rw'u Rwanda kuko hari na bimwe mu byo kurya badashobora kwigondera.
Nyirayo bisigaye bifite abaryi ba nyirabyo.
Demistocre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Igisata cy'amagara y'abantu naho ishami rya ONU ryitaho amagara y'abantu ku isi OMS ifatikanije n'abajejwe amagara y'abantu mu bihugu bitandukanye byo mu karere bahagurukiye kiza cya Ebola cyatandukiriye uburere bwegereye u Rwanda n'u Burundi bimwe mu biriko birakorwa n'incanco ziriko zihabwa abashobora kwandura byihuse inkuru yateguwe n'igisata cy'icongereza aha ku ijwi rya Amerika Washington DC murayumva mu ijwi rya mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru
Ishami ryitaho amagara y'abantu ku isi OMS ryatangaje ko urwego rw'abahinga baheruka gutanga urucanco mu ntara ya Equateur muri Congo ariwo nyene ugiye gufasha gutanga urucanco nk'ubwo rukingira indwara ya Ebola mu ntara ya Kivu ya ruguru ubwo rucanco rugiye gutangwa cyane cyane mu bisagara bya Beni na Manjina ahamaze kwibonekeza abantu bafashwe n'ico kiza muri yindwi abambere batangura guhabwa ubwo rucanco n'abaganga n'abandi bakorana nabo hakurikira imijyango inshuti ababanye n'abandi begereye ahaba abamaze gufatwa n'iyo ngwara OMS rivuga ko abo aribo bafise amahigwe menshi yo kwandura n'ingoga ico kiza umuvugizi wa OMS yabwiye ijwi ry'Amerika kwico gikorwa kitazokoroha mu ntara ya Kivu ya ruguru kuko harangwa intambara n'umutekano muke ku bwa Tarike Jasarevic iyo ntambara nyene iri mu bituma Ebola ifata abantu benshi yizeye ko inzego z'umutekano cyane cyane abasirikare bo mu rwego rwa ONU rwitwa MONUSCO bazofasha cyane cyane mu gukingira abazoba bariko bakora ico gikorwa
For example MONUSCO is sending already sent some security
Atinga karorero hari modoka za MONUSCO zimaze kurugekwa mu gisagara cha Beni kuva mu mpera z'indwi iheze izo zyo dufasha mu gutwara ibikoresho atariko muri iki gihe tubwirizwa gushiramo ingufu kugira ngo dukore ibishoboka byose mu gukingira abantu impanuro z'abahinga bacu tuzozikorera ko cyane kugira ngo bakingirwe abantu benshi bashoboka Jasarevic yemeza ko ishamwe mpuzamakungu gitaho amagara y'abantu OMS hamwe nabo bafatanije ibikorwa bariko barakora ijoro n'umurango kugira ngo ico kiza cya Ebola ntikibandanye kurandagata abakozi bagera kuri 30 ba OMS hamwe n'abandi bahinga baramaze kurungikwa kuraba uko ibintu byifashe igikorwa cyo kuraba aboba barabonanye canke bararamukanije n'abagwayi ba Ebola kimaze kwerekana ko abantu barenga 900 bashobora kwandura n'ingoga ico kiza OMS tuvuga ko ico gikorwa kibandanya kandi ko kizotwara uburyo bwinshi kuko kibera mu bice birimo intambara Intara ya Kivu ya ruguru yibonekejemo ico kiza cha Ebola yegeranye n'ibihugu bitatu binahana urubibe mbere ivyo navyo bikaba ari Burundi igihugu cy'u Rwanda hamwe n'Ubuganda ivyo bihugu cyane cyane Burundi no Rwanda byamaze gutangaza ko byafashe ingingo ruhasha cyane cyane ku mipaka y'ivyo bihugu hamwe no kuzindi nzira zose abantu bashobora gucamwo binjira muri Congo canke bava muri Congo baja muri ivyo bihugu bibiri u Rwanda no Burundi. Ingingo zafashwe zihuta kuko byatangajwe n'ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu muri ivyo bihugu bibiri harimo gukwiragiza abakozi kuri izo nzira no gupima abinjiye bose bava muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, gutegura imigwi yonyaruka gutabara igihe bikenewe, hakaba haranubatswe ibigo bidasanzwe byo kwakira abantu bose bokekwa ko ibimenyetso by'iyo ngwara.
Pierre Claverne Nkuru arakenewe kuri iyo nkuru yari yateguwe n'igisata c'icongereza aha ku ijuru ry'Amerika Washington DC. Tukiri mu gisata c'amagara y'abantu, impunzi z'abarundi zivuriza kuri poste de sante yo mu ikambi yo mu Rusenda zirasaba ishami rya ONU ryibitaho HCR kugurura ayandi mavuriro muri iyo kambi, kuko ngo abarwayi bivuriza kuri iyo poste de sante ari benshi kuko ntibashobore kwitabwaho nk'uko byari bikwiye. Inkuru irambuye na mugenzi wacu muri Congo Vedaste Ngabo.
Impunzi z'abarundi zivuriza kuri poste de sante yo mu ngambi yo mu Rusenda ndetse no ku kigo nderabuzima cyo mu Rusenda kiri mu sekiteri ya Tanganyika karere ka Fizi zivuga yuko ubwinshi bw'abagwayi bagana ayo mavuriro butuma bavugwa nabi, abandi nabo bagataha bativuje.
Kwivuza rero turi kwivuza nabi, nta mico turi kuronka, turi kugenda uraronka iparimwe ukaronkana na modakini imwe, umwana akakurembera akata n'amafaranga ufite kuza ku ifarmasi kuza kugura.
Iyo mugeze kuri poste de sante bigenda gute?
Baratwakira ariko ntibatwakire neza nk'uko impunzi nk'uko mu mategeko y'impunzi yarakwiye kwakira. Baratwakira ariko ntabwo tubibona neza kuko iyo umurwayi yashyitse baratubwira ngo aya masaha niyo dushyitse mu masaha ya saa cyenda, baratubwira ngo aha ngo havugwa ngo umuntu ngo arenze ngo ajya mu bitaro ngo ariko ngo wewe ngo utahe bakaguhereza agapande k'ipara hamwe mu ijoro ushaka no gupfira mu gitanda.
Ikibazo cyo kwivuza nga mu nkambi kiragoye cyane kuko cyo ku bitaro ibitugiye kurondera cyangwa indwara urwaye se bakuvura ku kuvuga stadiyo icyo duhora ku bitaro bya DS nta miti bahora bazana, baduhengereza kuduheze guparasamo bakaba ko batuzaniye imiti kandi ata miti ihari. Hari ibyo tuhora twibaza twibaza ko imiti bayizanye bahora bahita bayigurisha ku mafarmasi, kuko iyo tugiye kuyirunda tuyirundira ku mafarmasi tukayironkayo. Emmanuel Ntirampeza nawe yemeza yuko izi mpunzi zugarijwe n'ikibazo cyo kutagira ivuriro rinini ugereranyije n'umubare w'abagwayi ryakira.
Yuko iyo tugiye kwivuza usanga abantu ari benshi, ari nacyo gishobora gutuma ku magahunda y'ivuriro baba bafite yuko babwiriza saa kumi ko babugaye inyuma hakaba bya bindi bita abantu bihutirwa. Ariko haragera ayo masaha abantu bakiri benshi, abaganga bagatangira kubatuka bakabwira ngo subira inyuma gira gute, ibintu nk'ibyo bigatuma abantu bataronka imiti. Byanashoboka none kuvuga abantu ari benshi, imiti nimba ishize mu minsi mikeya abaganga bakaca baza baravuga ngo imiti yaraheze, ugasanga ari nabwo usanga n'ubuzima bwahavuye bujamo, umuganga umwe akatwara umuti undi agatwara umuti, imiti ikatuburana kuko byinshi abantu bavayo batavuye akavuga ati bahawe parasitamo imwe canke zibiri kubera imiti isanzwe ari mikeya. Abantu ari benshi
kugira ngo izi mpunzi zishobore guhabwa serivisi nziza y'ubuvuzi. Umuyobozi userukira impunzi z'Abarundi muri iyi nkambi asaba ishyirahamwe rya SR ko ryafungura andi mavuriro muri iyi nkambi.
Ikibazo cy'ibitaro ni ukuvuga yuko dufite impunzi nyinshi ngaha mu ikambi, izo mpunzi urahabwa by'ukuri ku ivuriro dufite ntishobora kubavura ngo babishobore. Turabona ko n'iryo ngaha hepfo urabye n'igiti gica batwakiriye uko bikingana n'icyo duvize mu ikambi, uca usanga ko igiti gihari kinini cyane gishobora kubakira abantu. Turavuga duti byiza bo twongera uburyo ku amazu n'ibikoresho kugira ngo noneho ivuriro rikomere rishobora kwakira igiti giri cy'aba bantu bose hafi ibihumbi birenga 50 bivurwa ku ivuriro nka ririya bisanzwe ryakira nk'abantu 500.
Umuyobozi uhagarariye ivuriro ryo mu Rusenda yite Prosper Omba avuga ko ku munsi hari igihe bakira abagwayi barenga ijana kandi bose bakabavura neza, nayo by'imiti mike izi mpunzi zivuga yuko zihabwa ahamya yuko ari ibinyoma, usibye yuko hari igihe imiti ishyira mu bubiko bagategereza guhabwa indi miti n'ishyirahamwe rya DES. Icyo gihe nicyo gihe basaba impunzi kujya gushakira imiti kuri za farumasi. Ku bijyanye no kubaka izindi nyubako z'ubuvuzi muri inkambi, umuyobozi uhagarariye ASR muri Baraka Bwana Cyprien Cyonyo avuga ko ubwo umuyobozi wa ASR ku rwego rw'isi Filippo Grandi yari mu rugendo mu nkambi y'umurongo mu kwezi kwa kane yasabye ko inyubako z'ubuvuzi, amasoko ndetse n'amashuri baza babyubaka hanze y'inkambi kugira ngo bifashe n'abaturage b'abakongomani bakiriye izi mpunzi. Mumenya yuko atari muri inkambi yonyine yo mu Rusenda hagenda havuka ikibazo cy'ubuvuzi, ahubwo no mu nkambi y'umurongo nabo bafite ikibazo cyo guhabwa imiti idahagije ndetse no kuba muri inkambi ari nta vuriro ribamo. Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika mu Rusenda wo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi inshuti bakunze mariko muratwumviriza mwakenuye.
muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda usibye ku radio yanyu mudukurikira no kuri internet radio yacu voa.com abatwumva rero mwigenda kuko mukanya gato cyane saa 12 ndabagezaho dususuruke ikiganiro cy'umuziki murakarama.